karakamwe ntangere kongenzi zije mu Rwanda zivuye mu Burundi ikana kuzinjira mu Burundi biturutse kurusha zahora zisabwa kuva uno munsi rutari ngombwa umwe mabari bavuye mu Burundi yamenyesheje ko kubona ugo ruhusha rufutwa ari ibintu byiza cyane kuko rwabagora kubona bigatuma bataja iyo bashaka igihe bashakiye Siboshuti Eric akora akazi ko kwikorera imizigo abo bita bakarani yashitse Burundi atwaje umuzigo wari kwaraje Burundi yamenyesheje ijwi rya Amerika ko yashimishijwe n'ingene yakiriwe
ntagiye mbona ibintu nta kibazo biteye cyo banyakiriye nyine abo twamaga dusabana bose bambona bangiriye ubwuzu banyakira neza nta kibazo nanafunguye banyeretse aho maresitora ndafungura nta kibazo
none ushitse kuri diwani y'u Burundi ntacyo bagusabye
ushitse kuri diwani nyine ubona bintwabye baretse arangije guteza duhita turambukana nta kibazo
no ku mupaka wa Ruhwa mu ntara ya Cibitoke bari banezerewe kubona umupaka wugururwa Kwizera Imana Dieudonné yizera ko bagiye kwisununura mu buzima bwabo
kayidufise akazi gakenya cyane bitewe n'uko haca abantu bakenya b'imparo kuko hariho benshi bari bicaye bari bafise akazi cyane cyane hari ingo zari zarabuza abagabo babo bari baragiye hakujya ku mbuzo kubura akazi bamwemwe batwabonye koko haragaruka kuko bumvise yuko hongeye kumera neza na cyane cyane kuko tugiye kuronka akazi kuko urabona nawe ahuri urabona ko nago ahora wasanga ahantu hangana nk'uko
n'abakora akazi ko kuvunja amafaranga bamenyesheje ijwi rya Amerika ko bizeye ko inzara batewe na COVID-19 hakiyongera ko ifungwa ry'imipaka y'u Burundi igiye guhera nzabona impaja yizeye ko ingenzi bukiye bukezi ziyongera akazi kakaboneka
urumva hafunguye bica bisaba ko abantu bongera kunyura ngaha bakajya muri Kenya bakajya i Bugande guhiga ibidandazwa kugira ngo ubuzima bwongere bugaruke natwe nyine bacatunyura ko bakaturonda ko nk'amadolare yo kujya kurangura ibidandazwa n'andi mafaranga babifashisha mu Rwanda yo kwishyura amatike y'imiduka bizogenda biriza gake gake byose no gushimira Imana kuko ariyo byose bikora
imipaka Burundi buhana n'u Rwanda yari igiye kumara imyaka 3 yugaye Burundi bwamenyesha ko budashobora kugurura imipaka mu gihe u Rwanda utabahaye abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza kugenekeza ya 13 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 ariko abategetsi b'u Burundi guhera kuri president Ndayishimiye bama bamenyesheje abarundi n'amakungu ku biganiro hagati y'ibyo bihugu biriko biragenda neza naho imipaka y'u Rwanda n'u Burundi yari yugaye nticyabujije ko u Rwanda rufungura imipaka yabo n'u Burundi mu kwezi kwa gatatu uno mwaka naho rero ingenzi zasanze imipaka ifunguye abatari bake baratangazwa n'ibyashikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu mu kiganiro cyaremeshejwe n'abavugizi b'inzego za leta mu ntara ya Kayanza ku banyagihugu no kubamenyesha amakuru Alain Diomède Nzeyimana yamenyesheje ko imipaka y'u Burundi n'u Rwanda kugeza kuri uno wa gatanu yugaye
imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi imeze neza mugabo kugira ngo yuguruke neza ijana ku ijana hari ikintu leta y'u Burundi yasavye u Burundi bwasavye ko abantu batembagaje leta muri 2015 bashikirizwa ubutungane bw'u Burundi ibyo bitabaye ibyo byose abantu bagenda bavuga ngo imipaka yuguruwe ntibizoba
ibyo biruko mu gihe amakuru twahawe n'umwe mu bategetsi b'igipolisi kijejwe kugenzura imipaka PAF bene amakuru twakuye mu bushikirangaji bw'intwaro hagati mu gihugu kuri uno wa kane ku mugoroba yatumyeje ko imipaka yose u Burundi buhana n'u Rwanda izo bayuguruye guhera kuri uno wa gatanu igerekezo ya 30 kwezi kw'icyenda kandi niko vyari biri umutegetsi wo muri PAF yatumyesheje ko bahawe ubutumwa ku munwa note verbal n'ubushikirangaji bw'intwaro hagati mu gihugu nabo bagasabwa kubushikiriza abo bajejwe kugira iyo ngingo yari hejeje gufatwa ije mu ngiro Desire Hatungimana ku Kanyaru mu majyepfo y'u Rwanda ku bw'ijwi ry'Amerika.